gutwara igazila yavuze ko icyo cyumviro baciyumvira heze imyaka ibiri ama bakabakishije mu ngiro ubunye muri kwetsa ibyo basinanye ntitwabisomye mugabo kuvyo yavuze ati nibijanwe na environnement na ma échange culturel y'imico
kukimwe bwe mutishimiye iyo migenderanire y'ico gisagara ca Mansa Hilaire na Bujumbura
twebwe turashigikiye ikintu cyose giteza imbere Burundi cyo twiyamamije nuko uwo muntu yaragiye guhura nabo bokoze ivyo bikorwa abonye agiye guhura pito n'abanye politike duhereye ku mukuru w'igihugu muri guverinoma mu isanzwe harabajejwe ivyo byo kuraba ecologie tanyo ni culturel hama hakaba n'abanye politike batwara igihugu twabonye uwo mugenderanire ariko aragira utanguye gufata tourneur twita politike surtout yuko tubonye intwaro iri hari itanguye kubikoresha ku bindi birengeye ivyo yari yavuze gukora vya ecologie na culturel
hanyuma ku ruhande rwiwe yaravuye arabahamagara arababwira impamvu yarahuye nabo bategetsi haguhura nabo barabivyo bisata vy'ibidukikije barabivyo bisata vy'imico kama gusumba baraba ivya politique
yatode twavyumvise mu nyamakuru yishura ku bibazo twari twabajije a travers ama media y'ino mikrada kuno yisiguye nuko uba bahuye atavyo yiteze mu ncamake ko yoba yaguye ko ku mukuru w'igihugu atavyiteze ataviteguriye twabajije la mairie twarabajije iyo programme yose kuko turazi ko mu bisanzwe abantu bavuye mu bindi bihugu bagendera abantu bose iyo ugitangwe guhura n'abanyepolitiki ushaka guhura na bose kubera ushaka kumenya igihugu no kumviriza bose no kumviriza abatwara no kumviriza abatwagwa no kumviriza abo bose baba bafite icyo bidogera iyo ntwaro mugabo we yatubwiye ati oya twe tuzohura gusa n'abatwara igihugu
hari ico vyari kwica n'ubundi ko iyo migambi yaca muri politike canke yacahe ibaho hagati ya Mansa Hilaire na Bujumbura
ego umuntu wese ashaka iterambere ry'igihugu arazi ko hari ama priorities ategeza kuba ikintu ca mbere kw'isi yose gikenewe n'amahoro iyo niyo imvugo ya mbere tuvuga tuti nta muntu ashobora kuvuga ko agiye guteza imbere igihugu atiyumviriye amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara ico gihugu kuzana amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara igihugu yuko boha amahoro abarundi bose kindi naco murazi ko twimirije amatora twimirije kuraba iyo ntwaro yuko izoha agahengo yabo batavuga rumwe na leta tukavuga tuti si wo mwanya wo kuja gutwara ama proje nkayo guteza imbere igihugu turayakira neza cyane rwose gusa turavye umwanya byakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro bakayishaka ko presi bakayumvisha yuko amahoro ari yakwiye kuza imbere yo kwiyumvira guteza imbere igihugu umuntu iyo bayihenze cyane rwose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye atanezwe abarundi atanezwe amahoro aho biraba ku isi ntibishobora no gushoboka mu Burundi basanze rero baraze neza yuko we nyene yari kwakora ibintu batamuhereye uburenganzira
hari amakuru umwe wamuraronka canke muragerageza kumenya impamvu iyo ba yarashatse gukora iyo migambi atarinze kubicisha aho byabwirizwa guca
uwo n'umuco turiko turarondera nivyo turiko turabaza bari batubwiye ko azogaruka mu kwezi gukurikira mugabo yaciye agaruka kubera ibintu byaciye bivugwa cane cane n'ahari twarumvise ko no mu mugambi wiwe hariho umwe yabivuyemo kubera we yavuga ati twabeshwe ivyo agiye gukora sivyo twaganiriye ntituraronka umuco urutuwo mugabo twibaza ko mu minsi iza tuzowuronka noneho ababa muri gavire yiwe baranadutumiye kubera nabone bashaka kwiyamiriza iyo ngendo yagize itajanye n'umuntu muri Canada akurikiza amategeko
abo babatumiye n'abarundi baba ngaho canke n'abanyekanada batandukanye batanga amatagisi yabo muri ico gisagara ca Mansa Hilaire
abarundi tuzi babayo twumvise batubwira ko atana abarundi bariyo ntibari bazi benshi n'uburundi iyo buri babumenye kubera iyo visite y'uwo mehwawe yagiye hariya anye
mu bindi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi n'uko hariho uruhande ruvuga ruti aba barundi bashize ahabona ivy'iyo migambi tubashira muri wa muce w'abarundi badakunda igihugu cabo ivyo vyovyo murabisigura gute
biragoye kuvuga yuko umuntu ariko avugira abarundi bariko baricwa atavugira uburundi iryo ni iterabwoba ry'abari muri leta si ubwa mbere bivugwa twebwe turakunda uburundi mwosanga dukunda uburundi kuruta abo bavuga ivyo kuko twebwe twibaza yuko uburundi buzotera imbere haje amahoro ku barundi bose
Charles Makaza muvugira ishirahamwe Alliance des Burundais du Canada ABC mu mfunyafunyo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
nije ndabashimiye ko namwaduhaye aka kanya ko kuvuga